kumuganga sa Afro de bumbere no kubigihugu cy'u Burundi kuko lecture ndabaye yapfuye ari umukuru w'igihugu utwibutsaho kwinjira mu ntwaro ya demokarasi intwaro iha ububasha umunyagihugu wese guserurya ngo natango manzi kwitorera abamurongora abamuserukira mu mwigegembyo atamusunikano ubutungane kuri bose kambere kunga ubumwe tukabana neza atagahemo aho umunyagihugu yishyira kizana aho itunga ry'igihugu isabikanywa hagati y'abarundi atanya gupfa atanya gukira atamwana n'ikinono bikatwibutsa na cyane cyane ko twari dusezereye intwaro z'agakinyizo intwaro z'agahotoro intwaro za mwana wa mama za mpinga yanje aho akazi gahabwa abagashoboye abayifitiye ubuhinga aho umuntu atazira uko abayeho atazira akazakora akagira agateka nk'abandi nico bitwibutsa kandi muri rusangi turabona yuko iyo ntumbero abarundi bamaze kuyumva abarundi bamaze kuyigendera hasigaye gato kugira ngo tuve mu kwinubana tuve mu gutwarana nabi tuve mu gusesagura itunga ry'igihugu twinjire
muntwari ya demokarasi na Leon Sengenda Kumana haraheze imyaka mirongo ibiri n'ibiri nk'uko twabivuze Perezida Melchior yatwaye Burundi ikaba yabaye umukuru w'igihugu watowe n'abanyagihugu ubwa mbere mu ntwaro za demokarasi agandaguwe ariko amatwi adusumira bamugandaguye gushika ubu ntibarakwitwa intahe mu gahanga umugambwe Frodebu Musabiki eka n'Uburundi bwose
ntibarakwitwa intahe mu gahanga kubera ko mu minsi yakurikiye igandagurwa ryiwe intwaro zahabaye zari intwaro zigoyagoya zari intwaro zivuye mu biganiro zari intwaro zirimwo abamugandaguye wasanga bari muri leta wasanga bari mu gisirikare wasanga bari mu camanza wasanga bari mu nama nshingamateka n'ingenzamateka wasanga bari mu nzego nshingantwaro ntibyari byoroshye rero kugira ngo urubanza rwiwe rushigwa habona ngira ngo muranibuka ko ubucamanza bwari buhari aho gucira urubanza abatembaga inzego z'igihugu zibe mu matora bavuze yuko bari kubakurikirana uwishe umuntu yitwa Ndadaye nacyo gituma bari bace bacira imanza abakaporale batanu ko ari bo bamwishe bwa kabiri umugambo Sende Depute Dawushikiye wagombye gushira icyo kibazo muri wa mugwi ujejwe gutohoza kuri kuri kahise no kurikuriranira ibyo navyo abarundi benshi twarabyanga twavuze yuko abagandaguye Perezida Melchior Ndadaye bagatembagaza inzego za BM matora ko bazwi n'amadosiye n'idosiye mbere yaraduze ishika muri sentare nkuru y'igihugu sentare gasambura manza ntakundi rero byavuga ngo hari umuntu ariko aratohoza ukuri kubyandadaye
murafite kizero
n'ubwiriye bw'abacamanza kugira ngo haboneke abacamanza barinda baruce kuko amatohozwa yarakozwe ababyagirizwa barazwi idosiye iri muri tenda ntahinyuzwe
murafite
turinze ko azoboneka abacamanza barinda bagacuga urubanza
abo bacamanza bariho muri iki gihe murafite kizero ko ubwo rubanza ruzoteba rugacibwa eka abakoze ibara bagakubitwa intambi mu gahanga
ndurushobora gucibwa kuko urumva ubutegetsi bw'umugambi Sende Depute ntiburavavanura n'iyo ngendo yo kuvuga yuko ruzoca muri wa mugwi ujejwe gutoza ukuri kuri kahise no kurikuriranira ibyo nabyo ntibizemegwa ariko ndabigusobanurira mugabo umuntu yovuga ati umuvugizi wa wa mugwi ujejwe gutoza uko kuri nyine yavuze ati ibyo twebwe ntibituraba nyabijyane mu bucamanza turibaza rero ko mu minsi iri imbere mu biganiro bigiye kuba cyo kibazo nacyo nyine kuko ni kibazo gihambaye kizujamwo kugira ngo ntihagire asubira kugandagura umukuru w'igihugu aba yitoje n'abanyagihugu
mu majambo make mu kanya gatoya cyane rwose mu gihe ibyo bitogena nk'uko muri ko muravyifuza intambwe mwokoraniyihe eka ingingo mwufata mugambwe Frodebu ni
mugihe bitogenda ko ni kuvuga si twebwe twoba dutsinze twenyine bo batsinzwe leta y'u Burundi bo batsinzwe abarundi kuko ndadaye nti yapfuye arinzira guhemuka mugabo yishwe kubera ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi yishwe kubera yigishije abanyagihugu kubabanwa n'indwaro za mwana wa mama indwaro z'agacinyizo indwaro z'agahoto hano byogenda uko rero ntibishoboke abarundi tuzoba dutsinzwe leta y'u Burundi izoba itsinzwe urubu muganga Prodebo nawe nyine izoba itsinzwe mugabo ntibaza yuko aho tugeze ubu leta ntizotsindwa n'umugabo Prodebo ntizotsindwa n'abarundi bazotsindwa
Leonce ngenda kumana umukuru mugambwe sahwanya Prodebo murakoze cyane rwose ku kanyamaduhaye
murakoze na mwebwe.